et né Radio Ijwi d'Amérique. Amerika yeye kuwasikiza iliyani ubiariyo mukirundi mukirwanda murundi mutokumbira kumilongo mitu fia shotweva kumetele chumini chenda kumetele umilongi nazivili murwanda mutokumbira kuri FM jana kane nibiche itatu mushora no kudu kujia kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kukiwanza chatu shamakuru wezi tatu akawurungu radio yacu VOA akawurungu kome mwiweneza nchitimulisi na mwela kundi radio Ijwi ya Amerika mwikumuna Federike mwunikije ikaze mwese mwikigani ilo mwisanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishiramwe ry'ugwaruka nyafrika mana mparanira majambere ya jape africaine mu ndwi ziziheze ryaruguruye icese uruganda rw'iminsi itatu mu ntumbero yo gukarihiriza ubwenge ibimenyeshamakuru rikorera ku butaka bw'u Burundi mu bijanye no gusimbataza agateka kazina muntu umwuga wabo wo gutangaza amakuru. Urwo ruganda rukaba guguruwe icese mu gisagara ca Bujumbura n'umunyamabanga ntayegarizwa mu bashikiranganji mu bushikiranganji ujejwe kumenyesha amakuru ubuhinga bwo gutumanako amakuru hamwe n'ibinyamakuru. Uruganda nk'urwo kandi rukaba rwatunganijwe ku murwa mukuru wa politiki y'i Gitega ku mugenekezo wa 15, 14, 15, 16, 16, 16 uku kwezi nyene amenyesha amakuru bashika kuri 60 baritabye urwo ruganda ko ukarisha ubwenge cyane cyane mu byerekeye agateka kazi na muntu. Mu kiganiro muri sana cyo munsi duhiriwe duhishije kuko twashoye kubona Eric Nsengimana arongo yishyira hamwe Ajap Africaine ari nawe yatunganije urwo ruganda. Muraho neza Eric Nsengimana.
Eko turaha turashima na eko batumvise turabaramukije namwe wasindikondi muraho.
Turaho turakomeye turi kumwe kandi abamenyesha amakuru babiri bitabye ubwo ruganda. Turi kumwe na Ndayishimiye Aline umuyobozi wa radio EFM. Muraho neza Aline Ndayishimiye.
Muraho neza Frederica.
Namahoro neza. Turi kumwe kandi na Alain Majesté Mbarenga umuhinga akaba n'umwigisha mu bijanye no kumenyesha amakuru consultant en journalisme et communication. Alain Majesté Mbarenga asanzwe kandi ari umumenyesha amakuru mu kinyamakuru iwacu. Muraho namwe Alain Majesté Mbarenga.
Washington DC.
Turakomeye ari Bujumbura mwifashe gute?
Ni Bujumbura risaba bukebuke na gahengwe.
Ni byiza cyane gose. Ni byiza cyane gose. Reka rero tuje ku muzi w'iki kiganiro mushikana Eric Nsengimana ikimbo cyo gutunganya Uganda nk'urugo rutumiye mu abenshi amakuru cyabaje mu gute.
Mwakubitane ikiganiro cyo gutunganya Uganda ku bijyanye n'agateka kazi na muntu kubamenyesha amakuru cyakuzemo kubera ko tubona ariho ukutumvikana hagati ya leta n'abamenyesha amakuru bamwe bamwe bitwanye n'uko utamenya amategeko umwe wese aba mugenga mu kazi kiwe. Hanyuma kandi tuje kufata twiyumvira tuti burya two kwigisha abamenyesha n'abamenyeshamakuru ku bijyanye n'amategeko abagenga birashobora gufasha ko bakora umwuga wabo atangorane bagize bitunze amategeko. Hanyuma kandi twiyumviriye kandi ko abamenyeshamakuru ari abantu bashika inkuru kure
ari byiza ko twoganira ku bijyanye no gukwiragiza ibijyanye n'amategeko agenga agategekazi na muntu hamwe kandi nuko bitunga gukora umwuga wabo bitunze agategekazi na muntu bakirinda gucakuzanya kuko twabonye ko hari ibimenyesha makuru bicafuza abantu ibindi bigacafuza leta kubera ko baba bashazi ko baba ariko babanyanga uburenganzira bw'umwe. Rero ibyo byose nibyo byatumye twiyumvira ko twanahana ibyiyumviro n'abamenyesha makuru kugira by'ukuri bashobore gukora bitunze amategeko kandi bitunze kubahirizanya hagati yabo no kubahiriza abo bavuga, hanyuma bamenye n'ingene basohoza inkuru na cyane cyane inkuru zijyanye n'icyo twakwita ihohoterwa, icyo tukunda kuvuga mu Gifaransa ngo portage de camp de violation, ingene zitohozwa, ingene zibakoporote, hanyuma turisunga tuba turaba ufasha kandi kumenya amategeko agenga umwuga wo mu gihugu.
Eric Segimana, muri ko muvuga ko hari abamenyesha makuru batazi amategeko agenga umwuga wabo?
Ego, nk'uko byabonekanye no mu nama twagize, hariho bamwe muri bo bavuze bati, bamwe bavuga bati twe tukoze umwuga imyaka cumi ariko tuhejeje kwiga izi nyigisho, tuhejeje gukurikirana uru ruganda, ibyo twaradukora turabona ko tutaradukora twitunze amategeko nk'uko twategerezwa kuba tubikora. Rero twe twaje tubona ko twabyumviriye hageze ko dushobora kubikora kubera ko ari intuze, ari ikintu cyari gikenewe mu buzima bw'abamenyesha makuru.
Abamenyesha makuru bitavye urwo ruganda bangana iki? Eric, muratwumva?
Abamenyesha makuru bitavye urwo ruganda bangana amajana atandatu, bangana 60 mu kuvuga twashoboye kugira guhanahana ibyiyumviro ari amamedia 60 akorera mu gihugu cy'u Burundi.
Murabona rero ko muri izo nganda zose mwatunganije mwashoboye gushikira umugambi mwishinze?
Ego, turabona ko twashoboye gushika umugambi twari twishinze kuko benshi muri bo basoje kuhakura ibyiyumviro bitandukanye kandi bigira inama ko bagiye gukora, bagiye guhindura ingendo uko bahora bakora atari ko bagiye kubandanya bakora umwuga wabo.
Reka namwe Madame Aline ndashimiye mutubwire ibintu mwakuye muri urwo Rwanda, hari ibintu mutubwira mwungutse mutari muzi mu byerekeye gutangaza amakuru mutiringagije iyoherezwa ry'agategekazamo?
Oya,
sisi kumwe mutira attention kuko ivyuma biragoye cyane rwose bihava bitugora. Reka namwe Madame Aline ndashimiye mutubwire ibintu mwakuye mu rwo Rwanda, hari ibintu mutubwira mwungutse mutari muzi mu byerekeye gutangaza amakuru cyane cyane ku byerekeye iyoherezwa ry'agategekazamo?
Ego, nk'uko nk'iki yabivuze neza cyane, twashoboye kumubwira ibintu bitandukanye kuko umwuga wo kumenyesha amakuru usanga ufitanye isano no kubungabunga cyangwa gutunganiriza cyangwa ibyo twakwita human rights mu Cyongereza, kugira ngo umuntu wese ashobore kuba defenseur cyangwa ashobore kuba umuntu aharanira agateka kazi na muntu habaye hose. Hari igihe kenshi bw'abamenyesha amakuru ubona umengo uvuze amakuru ahegetse n'ugasanga aho dukorera, aho dutora ayo makuru, ugasanga ari ukuntu kenshi bajya barakoreka utubahiriza agategekazi na muntu. Ni byiza nk'umenyesha amakuru ukumva yuko bikuraba ubwa mbere, ugashoboye gutahura n'ubira kuraba birandaba ko agategekazi na muntu aho kari hose ukageza kugarukira. Ibyo nabyo ntibiva kuco uzetwe, ntibiva ko indi kintu ariko birava yuko utegereje kwanza kumva ko uri umuntu mbere ko mu menyesha amakuru ndi umuntu kandi guharanira agateka kazi na muntu wabaye hose. Si ibyo gusa, twashoboye kuvuga ibintu bitandukanye kajuga n'ingene umuntu ushobora kuvugira umuntu arenganijwe, mbega uge kuri terrain tukacane ku kibuga ugasanga umuntu kanaka wamurenganije bivuye kuiakiriya mbega ukusaka gute nk'umenyesha amakuru. Turashoboye kuvuga imyifato zibereye n'umenyesha amakuru ashobora kugira mu gihe ari ku kibuga agahura n'umuntu ayashoboye kurenganya kugira ngo asobore kugira icyo amufashije gusa twarashoboye kwiga ibintu
Ego namwe Alain Majesté barenga tu wabaze ikibazo twabajije Madame Aline Ndashibe ibintu mwa mwarakuye mu rwo ruganda mutari muzi imbere yo kujamo nk'ibi
bwa mbere na mbere nagenda bashimiye kuba mwadutumiye hambanza kuvuga nk'umuhe cy'ubuhinga cyane kumesha amakuru mwuga amaze nkore mu isi itari mike hanyuma ubwa mbere na mbere kuva mu 2015 uwano hagati yamesha makuru n'abarongozi warasubiye inyuma carasubiye inyuma ry'ibirenge ariko novuga kuko nk'uko nabivuga nk'uko no mu vyigwa bitandukanye n'abahinga mu kumesha makuru abivuga nuko kandi niko bimeze abamesha makuru abarongozi n'abanyagihugu barasa amasezerano mu gifaransa vyita contrat tacite ni ukuvuga ko ba bose barafise amasezerano nubwo atanditse iyo amasezerano twese dukorera abanyagihugu canke abenegihugu rero kuva mu 2015 rimwe rimwe wasanga habaye ibintu byinshi hari abameshamakuru bahunze kubera iyi mutekano muke wabaye mu gihugu cy'Uburundi kubera kutaronka amakuru akwiye hari abantu umengo harayeho kimba atari nziza hagati y'ameshamakuru n'abarongozi ugasanga umengo abameshamakuru barabaye abasuye igihugu abameshamakuru kandi batera mu iterambere ry'igihugu basanga umeshamakuru bafite uburongozi kugira ukore inkuru nziza iteze imbere igihugu bagufata nk'umwasi rero cece n'abameshamakuru ariko usanga barihiye ugasanga uravye ko hariyo n'abameshi ari ngaha mu gihugu bashime turabasi nk'abandi bantu reka nai abaswe se dukore igihugu rero kumenya ko umeshamakuru n'umurongozi bose bahuje kukira kimwe bakorera ku banyagihugu kuko atavuga ivuga hari amesha-makuru niboko abarongozi ntibubaho n'akamaro k'abarongozi bubaho yaba umurongozi w'abameshamakuru bateza basenyera ku mugozi umwe bakamenya ko bari kubakorera abanyagihugu nacyo gituma rero hageze ko twese twakorera hamwe hageze ko twakorera kubara akaryo keza rero muno mwaka turi mu 2020 ibaye 2025 ko twamenya amategeko atugenga amategeko y'abameshamakuru ubwa mbere w'abameshamakuru aza mu mategeko atugenga n'itegeko abameshamakuru bateye uko n'abagenga n'amategeko atari menshi ni 1980 yitwa code d'ethique de l'entreprise professionnelle abameshamakuru batari bake bayagendera n'abatari bake n'abatwinjira mu mwuga hari abatayanze mu bwa byiza bo yamenye bakakorera kure
hariho amategeko ngenderwa ko nk'atanu ku isi hose agenga abameshamakuru bategeka kwisunga kugira ngo bagire inkuru zimeze neza atawuzegamiye inkuru atawubabwirije kuzikora ika inkuru atawuzegamiye ika n'inkuru gene ayo mategeko rero menshi muri abo bamenyeshamakuru barayazi tugarutse rero kuri itunganywa ry'urwo ruganda nashaka ndabaze Madame Aline Ndayishimiye hari ibintu mubona byari kuba byaganiwe muri iyo nama canke ukuntu yatunganijwe bituba byarashimishije
Okay, merci Frédéric kusura kandi kunyizera ukame jambo. Nibaza yuko abatunganije uruganda baragerageje gukora ku bice bitandukanye byari bikenewe uko bamenyesha amakuru tupfa ngaho twize cyane tumenye. Mugabo mu minsi itatu urumva yuko batashobora gukora kuvuga ibintu byose byari bikenewe babivuge byose muri iyo minsi itatu. Baragerageje kubipfunyapfunya cyangwa kubigira kubipfunyapfunyiza mu byo yakora twigisha mugabo haracyakenewe ibindi hugurwa haracyakenewe ubundi bubonano kugira ngo bishobore kungurana ubwenge mu buryo ubu na buriya
namwe nyine Alain icyo kibazo hari ibintu mubona urwo ruganda rutashoboye gushika ko mwabuze ibintu byinshi cyane rwose rwashoboye kungura ubwenge bw'abameshamakuru hari ibintu mubona byari kuba byashyizwe ku rutonde cyane uburyo urwo ruganda rwatunganijwe bikaba byarabuze kugira ngo umushya nta Eric Nsengimana niyasubira gutunganya u Rwanda nk'urwo azi abifatire ko
yego ndanarose bakwiye kwigisha muri iyo nama n'umuhinga mu basanzwe atanga gukora ameshamakuru barongozi bokorana cyari kigo nari nahakoresha kandi nari kwigisha kandi nari abantu basinyoza ikintu gikomeye cyari gihari ni uko abameshamakuru twaboneye hamwe amakosa yo mwuga dusukuye ku isi yose tubona icyo kuva kugira umubano mwiza hagati y'abarongozi n'abameshamakuru utera imbere kuneza abanyagihugu twabonye ko dufitaniye amasezerano duteze gushimungiro kugira abanyagihugu bose twabonye ko tubura inkuru barongozi bacu kandi bategereza kuduha amakuru. Hanyuma twaraciye hirya no hino turi amategeko mpuzamakungu agenga iby'agateganyo na muntu, hama twaraciye hagati hirya no hino hagati turazwa gahuzu gacafe kamesurirwa mu muryango ibyo bitarire shasho rabafite amategeko tugenga tugenga amategeko meza, hama tugati ibintu twe twabimenye twamenye ibitugenga aba barongozi bacu mbega ko tubarondera bakatwima amakuru ega ko batazi ko tuba dukeneye guteza imbere ko babazi ko dusangiye amasezerano yo guteza imbere igihugu. Twebwe hagati yacu amenshi amakuru twabonye ko hari ibintu byinshi bihatse kugira dukora neza kugira duteze imbere by'agateka zira muntu mu Burundi bikiri hasi cyane kugira tubiduze kugira dukorane burundani ibyo bita singerije hagati y'amakuru n'abarongozi. Ubwo twarineguye turabona ibigenda neza turitageza neza. Hadi kwa vizi uyo wali kutumila wa rongo. Zinabu kini wakawoni vika nenda neza kutia kutia zingeri kiko. Imanzoko wali wate kuibuga, damana kumeko, dayari rujiza chane, wali wate kuibuga vizi, hawa mchama kuchiba genga, hali wate kuna wakozi, wakawona haranga hati, murundi kimukiluta wakawona kukaramu, uganda ni bachura. Mm-hmm. Na kutumali ya wa rongo, zikumenya mateke kwa wangengu uganda inabe, kuko menisha mawakawa kwa mateke kwa wakawata wangengu. Abarongozi abafisa babagatandukanye hariyo bamwe babataza amategeko hari batanze kuna gatekazi na muntu kugirizwa hari batanze amategeko kuzamakugaje gatekazi na muntu he batanze n'itegeko rigenda bamenyesha makuru warongozi hariyo nabatanze amategeko rigenda bamenyesha makuru hari nabakitiranye bamenyesha makuru bakabatazira bakabitiranye nabandi bantu batandukanye niyo byakubaze ko nabarongozi bari kumenya ibibarigenga kugira dukore ku mukuru cyumwe dusa kuzumwe duteze imbere ibihugu cyacu kuki wacu namwasi y'igihugu menshi amakusumatsi y'igihugu kuki umurongo utari umwasi w'igihugu kuki umuryango utari umwasi w'igihugu twese turi bamwe nacyo gituma tuteza kumenya amategeko n'ubundi tukamenya aho umwatanguriye n'aho udaheretse
nacyo
gituma rero
musika ntange Eric Nsengimana ibintu shikijwe na Alain Majesté a la Aline ndayishimiye n'ibintu umuntu ushobora kugufatira ko mu gihe muzofata umugambi wo gutunganya izindi nganda.
Yego, ni ibyo bashyize birumvikana. Navuga ko twogira twakorerako ariko birakwiye ko badoma kusohoke bakavuga bati abantu bakeneye kugira bashobore kutwitaba urwo ruganda ni bande. Kuko twege kuri kote y'ishyirahamwe ryacu twatumiye ubushikiranganji bubajejwe ibimenyeshamakuru ni ukuvuga userukira leta y'u Burundi mu bijyanye no kumenyesha amakuru mu ngaruka kumenyesha amakuru kandi navuga ko umushikiranganji yari arumvise ubutumwa bwiwe haba mu gisagara cya Bujumbura iminsi itatu twamaranye kuva tugitangura gutsinda turangize yarumvise umuyobozi ntayegayegwa ni ukuvuga icyariro ciwe amuserukira mu Gitega naho arumvisa umuyobozi mukuru ajejwe iby'amamedia ni ukuvuga ko ibyiyumviro bashyikirije leta byanshyitse iyo bica ni ukuvuga ko ikintu gikenewe hakenewe ko hoba swisi cyane kirikirano akize twavuganye ko biriko biraja mu ngiro rero hariho nk'abandi babona ko bari bakeneye zikuri ku ruhande rwa guverinoma batari kujamo we nta nkeka ko mu bindi bikorwa tuzasunganya tuzobatumira kugira nabo bashobore guhabwa izo nyigisho.
Madame Aline Ndayishimiye, mwavuze ibintu byinshi mwakwiye muri urwo ruganda, ingana rero nk'izo ni inganda zizobandanya. Ikintu mwibaza cyotuma amenyesha makuru batagize amahirwe yo kuja mu rwo ruganda muri izo nganda bumva ko ikenewe ko bazijamo nk'ibi ibintu nyamukuru mwahakuye ikintu mwatahukanye?
Ego Frederic, nyemeye ndagushimira ukira kandi nyemeye ndagire mvuge ngo azape yagize neza gutegura aza gutekanya uruganda rwamenyesha amakuru batandukanye mugabo twavuze yuko hari utuntu usanga duhaze twotezwa imbere ubukurikira. Kimwe muri icyo nagerageje kuvuga ni uko muri iyo kaze yavuze nyakubahwa warongoye ajape aravuga yuko batotegura suivi kugira ngo barabe yuko ibyo bigishije
tubagenda kushira mu ngiro na ngene cyaza nka cyavuga ni ivyiza basoko gutegura mu ndi Rwanda bakiyumvira ko kuba yobozi cyangwa kubarongozi ama media atandukanye ivyo bacyifashike bacyifasha ko wa mumenyesha makuru avuye kuvyiga aza agahabwa ikaze mu kimenyesha makuru akoreramwo kugirango ashobore gufasha kwigisha n'abandi batashoboye gushikirwa na ajab iyo mvuga niko yanzi yuko biragoye kugira ngo ajab burundi ishobore gutumira amenyesha makuru bose bahari mu gihugu cy'u Burundi ko turi benshi cyane mbwambwe ba ubutumwa mu Uganda ko bayobozi b'amaradiyo cyangwa n'imenyesha makuru kugira ngo nabo nyine batahure iyo ntumbero byo ngo babafashe kuza barabogora mu gihe ibintu bya habaye udukosa kanaka kugira ngo dushobore gukosorwa
ala majeste barenga icyo kibazo nyene nkaba bamenyesha makuru bataje mu Rwanda ikintu umva bahombye n'ikihe ikintu cyo batuma bahurumbira kuja mu zindi nganda zotunganywa n'iki
mu vie amategeko aravuga mu kifundi mu gifaransa ni bavuga neza ngo ni licence nyode za loi kuko abantu bose bategeza kumenya amateka n'amategeko abagenga abamenyesha makuru bwa mbere bo ni ikintu cyiza kumenya amategeko abagenga rero byigishwa iminsi yose kandi bateza gukariza ubwenge kandi cyiza cyane ko baguma hagati yabo bagahuzwa na cyane cyane ko mu Burundi atashyirahamwe rihuza abamenyesha makuru rigihe hari uno munsi bandi baganiriramwo ni makeyi indisendika ahoraho n'ikiyemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi kiyagikuba kwaraga zigakomeye cyane rero kumva bahura bakayaga ibijyanye n'amategeko y'umwuga wabo n'amategeko abagenga ndakeka ko bategereza kumenya ko mu gihe amategeko abagenga n'amategeko mpuzamakungu ateza mu bintu byiza mu bityo nagira mvuge n'ikintu kimwe ku ishyamba abantu biyumvira gukora ikintu cyiza mu guteza imbere umubano mwiza hagati y'uburongozi ubwa mbere ni ukumenya ko abantu ba mbere bateza kumenya n'abarongozi guhera ku mutumba gushika ku mushikiranganji ariyo ngo twashimye ko hari umushikiranganji ukumesha amakuru ashobora kuba hari mugabo biragoye mukuru w'umutumba atabizi mu cendo zone atabizi mu sitadire atabizi uramatara atabizi abo bandi bo bantu baba bajetara ni babagize ibintu byose niho abica makuru agira ibibazo bari baronda amakuru bari baronda bimwe bita ekiribe de information barondera bimwe bita ama societe information kugira rero utaronse ama societe information aho hose hari abantu muri abantu bakifata abamenyesha makuru nk'abasi bakibagira ko abamenyesha makuru atari abasi ahubwo ari abantu baterera mu iterambere ry'igihugu kuri kuraba na les objectifs de développement durable z'igihugu urabona ko GCOs zaoni urabona ko uhagwa amesha makuru ayitangiye nacyo gituma rero abantu bose bafite iterambere ry'igihugu baciye kumesha makuru batukibagira abarongozi bakusha abarongozi guhera hasi gushika hejuru ko bafise uruhara mu kumenya mu kubahiriza abateka mu kumesha makuru kuko amesha makuru amenya amateka y'Afurika hanyuma gashyira ku giro hamba gahabwa uburenganzira bwo gukora isiyose atajya agumbwe agafatwa nk'umuntu akora atira mu iterambere birafasha mu iterambere ry'igihugu ko iterambere ry'ikomesha makuru kwiga gukoresha makuru iteye imbere na demokarasi ndetse gituma rero abariko barakora ibintu byose ni byiza cyane mugatiyo by'abarongozi kwigisha abamenyesha makuru byiza kwigisha makuru amategeko abagenga ni byiza ni nabyo bakora iminsi yose no guhugura kuko ntabwo abarongozi baba abantu bato bato bamwe bakora imitungo bamwe bashefu de zone baba guverineri n'abashikiranganji n'abayobozi bakuru mu bushikiranganji tutibagiye n'ababavugizi b'ubushikiranganji kuko bashika mu karondeza makuru kuri ahatanduka ukabura kwereka kwera umunyamakuru munsi mu Burundi hari abantu batarakura kajeke n'ubwo abantu bariko baratahura ni birakwiye ko barafasha n'abandi bataratahura kuba mbere batahura za ko biko bieza ibintuwe byo gutosora ibyamiza hagati mu gihindo ko bazajya bahibiriza kubahibirija amenyesha makuru bakahibiriza n'abarongozi kuko dukomeza ko dusenyera ku
gusenyera ku ngozi ni ikintu gihambaye cyane rwose icyo kitushikanye ku kibazo gikurikira cyo kumenya ibintu kivuga bimwe mwashikirije muvuga ko kenshi na kenshi umenyesha makuru afatwa nk'umwansi kugira ibintu bihinduke mu shiga nta Eric Nsengimana zogenda gute icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi muri iki gihe
murakoze cyane nibaza ko atari muri rusange kubera ko twarabirari hamwe turabica hirya no hino kandi turabona ikibituma nuko kenshi na kenshi usanga aba umuntu bari karondera inkuru adashobora kuba afite novuga uburyo kukumenya ingene arondera inkuru yiwe. Rero twarabice hirya no hino turaraba ingene rufata uwuguha inkuru, hanyuma turaraba n'uburyo ushobora gufata nk'uguha inkuru. Kubera uno munsi ushobora kuguha inkuru ejo ugaca ugenda ukavuga icyo wishakiye ku nkuru yaguhaye, ugarutse ntabwo usubira kuguha inkuru, cyane ukayitisika se ukayishyira ko introduction idahuye n'ibyo yavuze, aca avuga ati ok ko wumva washimye guhindura inkuru yanjye, ubundi munsi nasubira kuguha inkuru.
Ivyo vyo guhindura inkuru ni ibintu biteye ku bintu n'amategeko agenga amenyesha makuru.
Ego ni twarabonye ko arico kinini kwarico kintu kinini gikuru gituma abategetsi bana kuha inkuru abamenyesha makuru. Hanyuma tumaze kubibona uko rero twarabonye ko hariho ubundi buryo ushobora gufatamo uguha inkuru, ukamufata by'ukuri nk'umuntu aguha inkuru kandi bikapana n'uburyo kandi wamwiyegereje kugira ashobore kuguha inkuru. Kukubera besi twagiye dusanga batashobora kumenya ingene baprosha ababanyiguru. Rero icyo nicyo kenshi twaje tubona ko gishobora gutuma usanga ugiye kunterefona kugira ngo mbaze inkuru, ndakwanze radiyo yawe ni hanyuma kenshi bashobora kupa kubera ko aba atakwizeye ko ibyo aza kuvuga ari byiza kumuvugira. Rero icyokorwa ni uko umumenyesha makuru yakora akazi kiwe yisunze amategeko agakora akazi kiwe mu buryo adakomeretsa uwamuhaye inkuru kandi akavuga by'ukuri ibyo uwamuhaye inkuru yamubwiye. Ntacapata ibibazo yamubajije acabipanga n'ibindi atamubajijeko kugira ngo ace amukura ku icyizere mu nyuma niyo aza kumurondera ntazo muha inkuru, cyane niyo yamubona no mu karere atwara aca mvuga ati yo aje kurondera inkuru zitari zo murabe neza aca gucafuza abanyagihugu bo ngaha. Ari inkuru abanyagihugu zishobora kubagirira akamaro, atari inkuru uvuga ubona ko iza gucanishamo cyane ari inkuru itakiza akamaro umunyagihugu. Rero mu gihe abamenyesha makuru bokora bitunze amategeko bakirinda gucafuza abagenzi babo, bakirinda gucafuza abo bakura ku makuru, nta nkeka ko umuntu w'abamenyesha makuru atazubakwa mu Burundi kandi atakirwa n'uwo ari we wese.
Madame Aline Ndayishimiye, mwavuze ikibazo cyo kwimana amakuru cyavuzwe, ikibazo cyo kwinubana, ikibazo cyo kwita amenyesha makuru abansi, ibyo bintu byifashe gute, ibyo bintu byorangira gute? Turazi ko muri iki gihe amenyesha makuru igitinya umurengera baba hanze y'igihugu, muri iki gihe ibyo bintu byo torerwa umuti gute?
Murakoze Frederic. Mugabo umunyemere ntangure mvuge nti ikintu cyose iyo kitangura kiba gifite aho cyatanguriye naho kiriko kiraja, kandi iyo ukeneye gutorera inishu ikibazo ubanza kuja mu miji ukaraba imiji yatumye icyo kintu kiba, hanyuma mara kuyikuraho ikibazo kitakigatorekwa inishu. Rero nkanje nka Aline Ndayishimiye nivuye ku gitsi wanje, ndabona yuko kwinubana ale majesite yivuze neza ati kwinubana ko bamenyesha makuru na n'uburongozi ndetse n'indongozi zitandukanye zaragaragaye cyane inyuma y'ibihumbi 2014-2015 uko. Rero hamaze kuba ikintu nk'icyo cyangwa bimaze gutangura nk'uko byari bigoye cyane ko abantu bagarukana icyizero. Jewe cyo navuga ko solution cyangwa inyishu mbona yofasha gutorera inyishu icyo kibazo nk'uko icya mbere kijya Eric yavuze, nuko wamenyesha makuru tumenya akazi kacu by'ukuri, ukamenya wowe amategeko akugenga ayariyo, hanyuma ukagerageza kugendera ayo mategeko, hanyuma nyine amategeko nyine abasanzwe kabuye cyangwa umenyesha makuru fisi amategeko angenga kandi ndongozi kana kayizigiwe n'abenegihugu cyangwa n'abanyagihugu irafise amategeko nayo nyene itegerezwa gukurikizwa cyangwa kubwirako. Ndetse mbona yuko impande zose umuntu wese akurikije amategeko y'iwiwe agakora akazi kiwiwe kuko ategerezwa gukora, uwategerezwa gutanga amakuru akayatanga, uwategerezwa kuyakira nawe akayakira akayatanga mu bwizigigo.
Ego me.
Ego. Ni cyakiringe cyo kuvuga ngo bega inkuru ikuye gutangwa ni ya igiye kuri bande yakirwa gute ifite impact iyahe mu kibano kwege tutandika inkuru nkamenyesha makuru nibyo ugasanga uratanze inkuru utiyumviriye audience cyangwa utiyumviriye andi haniza denga sengira ko nkebura bagenzanze bamenyesha makuru yuko tugiye kuraba tukiga ko biri mubi tugenga biri no mateka tugenga hama nazo ni ndongozi nazo zigakurikiza mateka tigenga uko mu kazi zije twarimo no gutanga makuru akwiye ubwe gikwiye
ana majeste barenga no kubganyu ikintu cyo tore umuti ikibazo amenyesha makuru ahura naco ikakwimwa inkuru canke gufatwa kivunga ika no kwinubwa ibyo bintu byohera gute umuti woba uyuwa
ko ndavuga ati hari abantu kubera iterambere ryo kumenyesha makuru bimwe bita technologie de l'information de la communication n'imbuga ngurukana bumenyi ita réseaux sociaux bashaka kwitumenyesha makuru ugasanga ibintu YouTube abuze ibintu bitandukanye yisangije cyangwa ngo numenyesha makuru n'ejo bituma kumenyesha umunyesha makuru biratandukanye haba kubera ibintu biko biragorana mu gihe kubera ubukene hari abantu basigaye bita abamenyesha makuru kubibure no mu gushora umuntu akabisura umunsi akubura ikimenyesha makuru ntashobore guhemba umuntu n'umwe ntaba afise abantu nabamwe hakaca hajamo ibintu kurutava abantu bitisha ugasanga n'abantu bafashije ubuka bashashe abantu bafite rero nagahatse abenshi amakuru bashasha ko ari binjira mu mwuga kuko uno munsi urukora abagi abantu basigaye bita benshi batari bo ugasha usanga abantu batazi itegeko na rimwe ugasanga abana bashasha bageze amashuri kubera afise cheno yiwe ya YouTube afise Facebook avugira ko akabise n'umukameramani yisumenyesha amakuru ivyo byose rero ni ibintu bikwiye guhagurikirwa haba bikaranduranwa n'ibiza menshi amakuru akabazi umwuga wiwe hanyuma na kwa rwego rujeje gucungira ko ibenshi amakuru bikora bakamenya ko saba polisi saba jandarume ni urwego ruringa kugira ufasha benshi amakuru kumenya amateka n'amategeko abagenga kubafasha gushyiraho umwuga wo kubenshi amakuru kugira ukore neza hanyuma bariko barasahiriza nabo bandani bakarenza ubwenge aba menshi amakuru cyane cyane abakora injira mu mwuga n'abashasha bashyiraho urwego guhuza abenshi amakuru ibenshi amakuru abarongo igihugu bakamenya n'abakumvikana twese tuko duterera umuganda mu iterambere ry'igihugu bakamenya ko atari abasi igihugu kuko umwe wese Frederic n'abandi ko ndavugira ku iradiyo ndafise abanyumviriza wari umurongozi ndamurongoye abantu urafise abantu urongoye kugira ubagombera abantu babimenye kuko bakorera n'umbesha bajyaga ibijyanye no kumenyesha amakuru kuko abantu basanzwe bizi ibintu byo kumenyesha amakuru bita communication baravuga ngo on ne peut pas communiquer nubwo twe usanga rero birakeneye ko neza igihugu kigenda neza nabi
uko wivuze amakuru yatangaza uko ameze reka tubonereho akanya ko gusaba na Eric Nsengimana nawe nyine agire icavuze cyane cyane mu gutera akamo kugira ngo icyo cyuka kiza kibeho akamo mwotera abategetsi cyane cyane nk'abo bimana amakuru cyangwa abo n'uwa abamenyesha amakuru kama motera amenyesha makuru nabo nyine kugira ngo ntibabandanye binubwa nakahe mushya na Eric Zeman
bo twege akamo dutera akamo ka mbere dutera amenyesha makuru nuko bo nyine bobanza kwiha agaciro bo kwiha agaciro gute abantu babonye bariko barashikiriza ibitari byo kandi basanzwe babazi ku izina ry'abamenyesha makuru bo bashengeza nk'abamenyesha makuru kugira ngo umwuga wabo ugire agaciro hanyuma akamo kandi ntera leta bo fata abamenyesha makuru bose bafite ama journal cyangwa ama media ahemba abantu nica nikize aho twumvise bahemba ibihumbi 15 ku kwezi abandi nabo niwana bahembe bakirikwa barakorera ubusa ayo maradiyo akugagwa agakugwa ku rutonde rw'amaradiyo akorera mu Burundi kubera niyo acafuse umwuga w'abamenyesha makuru kuko usanga ari ba bandi barose ubaha makuru kugira ngo ubaha amahera kugira ngo bashobore kuvuga ibyo bashaka baca babivuga kugira barondere ingene babaho uyu munsi ugasanga bavuga ngo bajye nabo muri opozisiyo mugabo ugasanga babivugishijwe n'ubukene kubera ari abo muri opozisiyo canke abasirik'igihugu ahubwo babivugishijwe no kugira ngo ejo baronke ingene bashobora kubaho rero ibyo bakabitandukanya cyane ntibibaze ngo abantu bose bavuga nabi igihugu canke bacyoze umwuga w'abamenyeshamakuru ngo ni abamenyeshamakuru baba bahengamye bari muri politike oya hariho nabo bidasaba ko wajya muri politike nk'umuntu ahembwa ibihumbi 15 arose ubumuha $100 akamuha informasi itariyo akabimwemerera ko ayimuha ashobora kuyimuha rero mu kwiha agateka
ariko ngaho Eric umumenyeshamakuru aba ari wifise cyangwa atifise aba ariko arenga ku mategeko akomeye cyane rwose agenga umwuga w'amenyeshamakuru aho naho abakaru itegeko rivuga ko umenyeshamakuru wese ategerezwa kwigenga
yego umumenyeshamakuru wese ategerezwa kwigenga ariko nagomba ndabamenyeshe Frederic ko atamuntu yigenga ashonje ivyo onire yari tenko ca hirya no hino kuko vyarapfuswe sije nabivuze vyarapfuswe mu nama kwa tamu ntiyigenga ashonje rwose ubwo amafaranga ntiworeka gutanga inkuru zitarizo kandi zamatatanze uko ari ivyo bita kugurisha inkuru mbere banashaka kubimenyesha amakuru vyo hanze ndabivu kuko babivuze ugasanga batanze inkuru zitarizo kubera ubukene rero muri ico gihe nico ndiko ndakugakoresha yo feyako cane ikamenya ko abamenyeshamakuru bose atari abamenyeshamakuru ikabikorera ko senise ministere ya komunikasiyo igafata ya mbere mu gukontrola ibimenyeshamakuru vyose bihari mu Burundi bakaraba by'ukuri ko ari ibimenyeshamakuru bikwije amategeko kugira n'umumenyeshamakuru agiye gukora akazi kiwe akwize nawe nyine amategeko hamwe atawuvuga ngo ngwejo ngo nako kubera ko naka kintu twarumvise kandi ko hariho n'abamenyeshamakuru bashaka kwigenga bakazana amakuru hanyuma bashefu bakayabahindura ibyo nohanura batwara amaradiyo n'abanditsi ko bobihagarika n'amateleviziyo bakareka umumenyeshamakuru bakamenya ko umumenyeshamakuru ashobora guheba akazi iyo ushatse kumuhinduza inkuru yakoreye kuri tele kandi ukamutekerera bakamenya ko bihanwa n'amategeko rero nk'uko bagize nk'uko babishyikirije twagomba tutumye akagohe abayobozi bayiyoboye ibimenyeshamakuru n'abandi bakingire cyane umumenyeshamakuru by'ukuri yigenge mu kurondera inkuru gutyo uzosanga umwuga wo kumenyeshamakuru ari umwuga ugize agaciro uzosanga bumvikana cyane na leta kandi ikindi nacyo uzosanga n'abamenyeshamakuru nyene bagize n'akazoza keza mu bikorwa byabo bagakora bizunze kandi novuga akarangamutima icyo twita deontologie et déontologie professionnelle ya journaliste
ego me madame Aline ndayishimiye havuzwe kwinubana eka kwitiranya abantu kivunga kutatanga makuru kwinuba abamenyesha makuru nakamumotera batitsi canke abantu bose batanga inkuru nakahe akamana kumotera abamenyesha makuru kugira ngo ntibabandanye binubwa canke bakora ibintu byoba byotuma eka binubwa batisunze amategeko agenga umwuga wabo akamumotera imijwi yose nakahe
ngo mwakoze kujya hehe mu nyemere mvuge nk'ubu impande zose zirasiye icyo dukora kugira ngo umwuga wo guhanahana amakuru mu gihugu cyacu Burundi utere uca imbere rero icyo navuga mu kuba umunyeshamakuru kuko nagenda umunyeshamakuru nihereye ko bivuga yuko dukwiye kugendera amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru ibi rero bitandukanye na mizani tu kani nuko tuwa tu samu tuamu elika sibuze neza na weekend ashonji abaho ayano teratama wengi soma kudahamira amaronko cyangwa gutemera yuko inkuru ihinduka kubera aga basigaye bakitangwa gafunda ifaranga ugasanga uremeye guhindura inkuru kubera imvo kanaka itaza gufasha benshi ifasha wowe nyine gusa
ariko teratama yuko ayo yo baramaronko menshi kuko mu bihugu byubahiriza amategeko eka ahantu hose ibinyamakuru byubahiriza amategeko umenyesha makuru afashe igiturire agatangaza inkuru itari yo urumva iyo fumabura icyo giturire hako abura akazi kuko kenshi na kenshi aca kugwa mu kazi
kenshi na kenshi iyo amufashe muyo natwe n'igihugu ku ruhande rw'abayobozi b'amaradiyo cyangwa n'imenyesha makuru bitandukanye kenshi umuntu nk'uyu umufashe arahanwa agatakaza akazi kiwe ugasanga abayeho nabi mugabo ikibazo gihari ahanwa yamaze gukora ikosa rero mbona umwe ngo kiza ni uko abantu ko kurinda amakosa mbere yuko duhanwa kuko umenye yuko umunyambwa aba umwe agasukisha umuryango yamara kuba umwe hanyuma nagendera amategeko y'umwuga kuko niba bica biza kuvuga ngo wamenyesha amakuru tubagendera akarangamutima k'umwuga ese mbona umwe umuntu wese umenyesha amakuru ahari bagenzanze ariko aranyumviriza kugerageza kugendera akarangamutima k'umwuga wabo kuko amategeko arahari kandi ari fair niko navuga arahari bize tuyategereza kwikitwa ariyo mvuze ku cyero saba nawe urundi ruhande wambwiye ko nsaba urundi ruhande rw'indongozi cyangwa rw'abatanga
amakuru bose
imana atanga amakuru bose muri rusange ugasanga barayimana icyo navuga umumenyesha amakuru ntiyarakwiye kwinubwa umumenyesha amakuru ntiyarakwiye kuba ari umuntu wakwegezwa kure uwo kanatsinda tura fasitiranya mu kiganiro cy'igihugu rero abatanga amakuru bose ntibatahure icya mbere yuko batanga amakuru kugira ngo afashe mu kubaka igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi kuko mu gihe hatabayemo gutanga itango ry'amakuru niho haca haza bya bindi bavuga ngo ariko hatangwa amakuru atari meza kuko abategetse kuyatanga ntibasinye kuyatanga kandi baravuga yuko utasinye kutanga inkuru kanaka hajya nyine untumwe haba ari inkuru utadedeza
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mugitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Nkore muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Atuga ku jambo madame. Aline usoze ne?
Ego. Sozera mvuga ni imande zose zose zo kora. Yaba ni naba cyo gutanga amakuru akora ni
gutaka kandi. Yaba ni call the customer service number located on the back of your phone card. Goodbye.
Aho abo twabwirizwa dutegerezwa gufashanya kugira ngo dushobore kubaka igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Rero mu gihe abajeje gutanga amakuru batariko barayatanga nanye n'igisego butanze bidashobora kuvuga ati byagenze uko hari uwundi muntu ava kwigusanga uko bitari rero nateratama abantu bafite amakuru ntibayatange hanyuma akoreshwe neza hamara tubamenyesha amakuru tuyakire neza kandi tukurikize akarangamutima k'umwuga wacu.
Ego mi.
Na changira kuna ngine mani. Kwa wazo mbiru wendi. Kwa wazo mbiru wama. Kwa wazo sama kuru. Ako shanga. Mwenye sama kuru. Adha kaze. Imuwa vwe kivuga. Munga wakwela invokanaka. Invokanaka kwa zibu. Nisi. Ukene nili. Changa imuru ikila hinduwa. Ino wana kuse. Nukte wase. Zo hinduwa.
Ego mi. Mwakoze. Alaya majeste. Barenga. Iki nuna mwe muona. Chokorwa kugira ngo kwinubana birangire eka amenyesha makuru habwe inkuru n'abantu bose bazifise batabinuba eka ikintu amenshi makuru ogira nabo nyene kugira ngo bagabanye umwikeko cyanki eka ukwinuba baba bafitiwe iha ukorwa iki kubwanye
ugambira abere kumesha makuru sakazi ndagikibanga nibanga kuko umuntu aje kumesha makuru Enshi ni nk'umuganga ariko ararokora ubuzima bw'abantu nacyo gituma ko ndakita ibanga kuba uvuze ko uhembwa umuca amakuru ntiburaga amafaranga umuha no kwi
subiramwo byacitse
umwuga wo kumesha amakuru si akazi ahubwo ni ibanga kuko umwuga wo kumesha amakuru ndawugereranyije nk'abantu bakora abantu mu bitaro muri urgence nicyo gituma rero ari ibanga umuntu ajya kumesha amakuru n'umuntu aba abikunda kandi ateza gukorera umwuga wiwe nacyo gituma bari ko baravuga ngo byabo menshi amakuru bajya mu iturire ntibaza ko gushyira kuri uno munsi mu Burundi amesha amakuru umumesha amakuru izi icyo akora aza akaranga ko umwuga wiwe ibyo bintu ntabyo akora kandi si ukuvuga ngo n'abantu bahembwa amahera menshi abantu bakunda umwuga wabo haba ikindi kintu nacyo ntiyashobora gutera imbere ku gihugu demokrasi atabwirirwa kumesha amakuru uhari nacyo gituma baba bategetsi baba abantu bose bameze kumenya ko ubwigenge bwo kumesha amakuru ntikarara mu ruganda ntibacura ntiyashobora kuba iterambere ry'ukumesha amakuru atabwigenge bwo kumesha amakuru uhari nacyo gituma rero abamesha amakuru bategereza kurwanira ubwigenge bwabo hanyuma bagakura umwuga wabo bakurikije amategeko ayo mategeko nayo yaratomoye ukuntu avuga aratomoye yaba amategeko y'u Burundi yari itegeko rigenga kumesha amakuru yaba amategeko mpuzamakungu biraza ukuntu umesha amakuru ateza gukora mu gihe akurikije amategeko neza nta nkeka baramwizera nacyo gituma rero ndiravuga ko abamesha amakuru b'u Burundi baragerageza kuva 2015 byagiye birasubira inyuma hamwe kuri harabahunze n'abasigaye mu gihugu cy'u Burundi nagira terike nagira kwanza shimira amesha amakuru cy'u Burundi barakora cyane n'abantu bakora mu bintu bigoye mu bihe bigoye cyane rwose bwabo kagerageza guteza imbere kumesha amakuru nacyo gituma abantu bose boteza gushimira amesha amakuru k'ubutaka bw'u Burundi ukuntu bakora umwuga wabo hanyuma natwe bamesha amakuru na twitter akamo turazi ko umwuga wacu ugoye duteza gukurikiza amategeko tugenda duheza gukora kuko amategeko yacu tugenda tukamenya ko dufitanye amasezerano n'abanyagihugu tukamenya ko tudatewe gutanga amategeko amakuru adatohojwe neza kuko amakuru adatohejwe neza aba ari ibihuha yari ibihuraho acaturira ibyo rero nta mesha amakuru w'akarorero yo kwiyumvira ko yokora amakuru y'ibihuha amakuru yozatura igihugu nacyo gituma rero amakuru y'abameze y'abamabi twayavuga uko ari tutavuze mvugo ndenza rugero tukabivuga uko ari uko bivuga mu gifaransa ngo l'efest sontiti amakuru yacu amakuru aguma ari amakuru nta kuyahinyagirwa cyangwa ugira imvugo ndetse ari ubwero ku bategetsi nabo umubesha amakuru si umwasi w'igihugu umubesha amakuru mbere yuko abamubesha amakuru aba ari umunyagihugu n'umuntu atanga ikori n'umuntu yiga n'umuntu wese n'abana ashyira mu ishuri n'umuntu ageze amatora aratora mu bandi n'umuntu ashobora kugira akamaro mu iterambere ry'igihugu n'umuntu aje kwisuka agasuma n'umuntu aje mu biro agasaba ijambo ni ukuvuga ko umumesha amakuru ni umunyagihugu nk'abandi banyagihugu niho umusirikare niho umupolisi niho umukozi wa leta kuko n'umunyagihugu Burundi asekaraga muntu y'u Burundi bumenye ko atarabasomye turatera mu iterambere ry'igihugu nacyo gituma rero ntimudufate nk'abazi dufate nk'abantu batera mu iterambere nacyo gituma rero mutwiyegereze turi bene wanyu dusarikanye dukora akazi ko guteza imbere igihugu kuko nimushobora guteza imbere igihugu mwabategetsimwe mutakaba n'abamesha amakuru ndetse abamesha amakuru ishobora guteza imbere umwuga wacu tutari kumwe namwe nacyo gituma byanga bikunda urunani rw'abamesha amakuru n'abarongozi rutegezwa kubaho kugira iterambere itere imbere kugira demokarasi isimbatare ya demokarasi iva ku munyagihugu ikamusubirako
wagarutse se bon reka tubandanye rero Sigimana uruganda mwatunganije ni uruganda rukomeye nk'uko cyuko turabyumva byivugirwa n'ameshamakuru abameshamakuru bagize uruhara ni 60 ariko turazi ko mu Burundi hari abameshamakuru benshi cyane rwose mwa mufise umugambi wo gutunganya urundi ruganda kugira ngo n'abameshamakuru batashobore kuruzamo barugiremo uruhara
ego murakoze cyane turafite umugambi wo gutunganya ibindi bikorwa nk'ibyo kuwamenyesha amakuru ndetse no ku yindi migwi itandukanye kuko twabonye ko ari umugwi ukenewe cyane mu gihugu, ko ari byiza ko tubananye duhana n'ibyumviro nk'ibyo, hanyuma tugashyika ku ihangiro twihaye. Kuko nk'ubu bafiteko mu Burundi hari n'ikibazo gikomeye cyane cy'uko atashure yigisha abamenyeshamakuru, icyo twakwita ecole de journalistique rihari. Icyo cyose ubushikiranganji bwaremeye ko bugiye kugihagurukira, bwejeje kuvugana na guverinema bakagira ikigo bakaraba ko iryo shure ryabaho mu Burundi. Ni byiza rero ko twobandanya icyo gikorwa kugira ngo ibitariko biragenda neza, bishobore kugenda neza muri uwo mwuga. Kandi twizera neza ko nk'uko mwumvise babishikirije ariko haraba impinduka cyane. Hanyuma abandi bamenyesha ko batashoboye kuhashika, abandi barashoboye kuhashika nk'uko turi twatumiye abayobozi, ariko batwimukira abakora ibiganiro, harimo n'abayobozi bisabye nk'uko mubona Aline ariko aravugira ngaha n'umuyobozi w'i radiyo na televiziyo. Rero abo bazobishyitsa cyane ibyo bize kubo batwara, hanyuma natwe tuzobananya kandi tugerageza ko abamenyeshamakuru batari bake bashobora gushika, bashobora gushikirwa n'inyigisho nk'izo, kuko twabonye ko ari nkenerwa zari zikenewe.
Tukiri kuri wenyine Eric Nsengimana, ishyirahamwe ya JAP Africaine rikorera muri Afrika nka hose, si ubwa mbere mukoranya nk'urwaruka rwo mu bihugu bitandukanye, ku byerekeye gutangaza amakuru, ku byerekeye inyigisho, gukarisha ubwenge ku byerekeye gutangaza amakuru. Uwa munsi mugambi ni uko gutumira n'abandi bamenyeshamakuru bari muri Afrika, cyane cyane mu ntara ya Afurika y'Ibiyaga Binini.
Murakoze cyane. Uko tuzogenda turakorana n'abamenyeshamakuru bo ngaha, niko ibyumviro uko bazobishyikiriza bakavuga bati turifuza umumenyeshamakuru kanaka cyangwa turifuza gukorana n'abamenyeshamakuru bo muri kino gihugu, cyangwa twifuza ko abamenyeshamakuru nk'aba bo batubera modele, nk'uko batubwiye ati ari umumenyeshamakuru yitwa Laurent Ndayihurume yasanze basaruza ko yari umumenyeshamakuru w'ukuri, yakora amakuru neza akatunganiriza bose ku mpande zose, kandi ata makuru yabura ku muntu n'umwe. Rero nk'uko bashobora kuvuga turakeneye nk'umumenyeshamakuru nk'uwo yashobora kuza kuduka ibiri tubwenge, kuko twebwe uko tubikora hariho amanama dukora ku rwego mpuzamakungu, tukagira n'amanama yo ku rwego rw'akarere, tukagira n'amanama rero yo ku rwego rw'igihugu. Ubu twakigira ubwoba bw'igihugu, ariko uburyo budukundiye nabo nyine bakabisaba baba baje mu nama bakabona ko bikenewe, ntaco buza ko tutabishyira mu migambi ya kazoza ko twabahuza n'abandi bamenyeshamakuru bo mu bindi bihugu.
Madame Aline Ndayishimiye na Mushyanahe Hala Majesty Barenga, mwavuze ibibazo bihambaye cyane rwose by'ukuntu abamenyeshamakuru bakora umwuga wabo ku buryo bwumvikana, mukaba mwashimiye cyane cyane ku bwigenge bw'umumenyeshamakuru. Nk'uko mwabivuze hariho ingingo nka zitanu ngenderwa ko umumenyeshamakuru wese, cyane cyane ubwa mbere na mbere, inkuru ikaba ari inkuru y'ukuri, hari ibyo bita mu Cyongereza accuracy, hakaba n'icyo kibazo cyo kwigenga mwavuze, akaba ari independent. Mwavuze kandi ikibazo cyo kuba nka neutre impartial, ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Mwagarutse no ku kibazo muri izo ngingo zikomakomeye zigenga abamenyeshamakuru gutangaza inkuru, ariko ukareka kureka gucafuza umuntu, mu Cyongereza babita humanity. Akaba rero n'icyo kibazo gihambaye cyane rwose cy'uko iyo ugize nk'amakosa mu mwuga wo gutangaza amakuru wihenze cyangwa byarakushikiye, ukaba ushobora gusaba imbabazi. Ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose, n'ibibazo nzo batumira ko tukayaga tukanonosora cyane rwose ku byerekeye izo ngingo ngenderwa, ko ikintu mwushikiriza nta umushyanahe Eric nk'uko yatunganije ikiganiro kijyanye cyane cyane no gukarisha ubwenge mu byerekeye gutangaza amakuru hisunzwe hagati y'akazi na muntu, ikintu cyihuta muri ibyo bintu mwo musaba ni nk'ikiye kugira ngo murabe ko bitunganya ingana nk'izo zikazakorwa muri kazoza. Ala, muri ngaha mwebwe?
ugambe na wasa da visaba iki wewe da visaba iki wuchupo senda visaba leta wuruundi da visaba mashiramu ya tawega mbuzi politiki da visaba na wanyamigamge mukirundi ni utukunda kuchu mugari mukirundi gugi ina mabigirima na hako tukoguma dutera ni nyerika hako tukoguma tukibaza ko umwarumwa si wundi hakiyuko twama turiko turayaga kuko hajya ikiyago nikindi mu Burundi ibintu byose biri mu Burundi ushira mu kuyaga mu gihe twomenya umuntu wese makosa hari twirinda twokwirinda gutera na kwitana kwitikomo twokwirinda kuvuga ngo uri na kaguni na kauni na twokwirinda telefone umuntu ukucumi umukupira ko cyage umuntu umpamagaye ukamenga umwasi wawe tukomenya ko iki gihugu cyose ari cyacu uko bigenda kose uko bigenda byankabikunda mu gihe turabanya twese tw'abarundi turabavuka gihugu kiza gutereye inyungu z'igihugu rero zabitsego z'igihugu y'amashira amatani y'icyara bya politike baho y'abanyamigambwe tuba dukwiye kumenya ko twokwama turi tukamenya ko umumesha makuru cyangwa umuntu w'umuwari wese mu namba mutegetsi tuzokoma tuko turayaga kuko ndaguhamagaye nk'ubu ndagukereye n'umbwiye ikintu umenye ko ubutanze isura atari nziza mu gihugu hanyuma tukamenya ko umumesha makuru cyangwa abari abanuzeye abatanga inkuru bose tukamenya ko dutiza kubijyanirako tukirinda gucyozanya gucyozanya ngo bajya ngo n'abasi b'igihugu ntabwo abasi b'igihugu twese turi bene Burundi mu myaka 2340 kumbure abantu 50 kumbure abatwara amashyirahamwe kumbure abamesha makuru kumbure n'abatwara igihugu myaka 50 nibakazo bagisigaye hazorugaruka rukiri hasi tumenye ko abantu bako baraturaba dutange kazuza keza dutegeka kazuza keza kazuza ya demokrasi bamukuyaga mu kuganya twame tuko turayaga no munsi na Maria Jape yumviye gukora ikindi kintu kubera icyo umugwi w'igihunjeje agatekazina mu seri bihashi utogira urundi ruganda rw'amesha makuru bakame ati atije agatekazina rume kubera iki leta y'u Burundi uyu president wa republika ko abanyesha makuru agatubwira bita ko bagenda habuze kimwe bwo mufisi kigoraniza hama tukayaga twagirana kubera iki hariho ikintu bita forum de parti politique ihuriyamo n'imigabo yemeye n'ubutegetsi ne iko kutunga ya teka tuyage na mesha makuru kimwe habuze ikigwa tuyage beka kubera iki ubundi bushanaje butandukanye butogira abatukati tuyage tutere imbere tuteze imbere demokrasi kwa kwinuba na kugabanuka kubera iki abantu bako barayaga bakavuga n'ukuri atakujya umuntu kubihanze igihugu kuko ndababwira ubwigenge bw'ukomeshi ni karahara mu Rwanda nibacura mu gihe twoguma tuyaga nk'uko byakuye tukama turiko turayaga kumenya ko twese dukunda igihugu twese turi bene Burundi atambwana n'ikinono dutegereza gukora ibishoboka byo gutega igihugu duteze imbere igihugu uko bigenda uko byose amakuru ari meza akaba atojwe neza akavugwa amakuru y'imbabi atohojwe neza akavugwa kuko ndiko ndagwaga karero Frederic abanyuturiye ageza kuba kwamagabo benshi bakubwira bafashe kumenyekanisha ukuntu imyuzurira yagenze hari abanyuzuri uheruka habaye isibe uko nyine habaye ibiza uko nyine habaye igwana benshi bakuru bakenewe sasa benshi bakuru bakenewe abategetsi bakwendeye habaye isibe n'ibiza abashahara na gato kazira mu bice bashyirama nari yigisha bya politiki abo bose bakeneye kugira habiriza habaye byaduka by'ingwara abo bose babikorera hamwe habaye ikintu cyacu cyose mu gihugu cyaba cyiza cyane kibi imigwi yose iteza kujya hamwe none mu gihe umwe abona umwasi nk'uwundi bizokiraze dukumenya umuntu wese uburenganzira bwiwe bakareka uburenganzira bwiwe akabukora akabukora neza atarenze amategeko hanyuma n'ubundi agakora ukuntu amategeko amurekurira akabikora neza hanyuma bakarimburira hamwe bakavuga ati naka
murakoze madame Aline ndayishimiye ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mwuganire ni radio Ijwi y'Amerika
murakoze namwe
twese ndahite murakoze ndabashimiye namwe mushyantahe Eric Nsengimana ku kanya mwatoye kugira ngo mwuganire cyane cyane n'Ijwi ry'Amerika ku ruganda mwari mwatunganije mwakoze
namwe mwakoze cyane kutiyumvira kutubaza ibikorwa twatunganije ndetse menyesha n'abari ko batwumva ko no muri yinga tuzoba turi kumwe n'abagore n'abagore hamwe no kwaruka rusimbataza amahoro mu iterambere n'umutekano muntu mbere y'ukurabira hamwe ingene bo kwiteza imbere
turabashimiye namwe mu shira ntahe ala majesté barenga mwakoze cyane gose ku kanya mwatoye mu muganda ni radio ijwi rya Amerika kuri iki kibazo nkura mutima